Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe cyutse mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni ku munsi wa kabiri. Munsi wa kabiri turabaganiriza mu kiganiro muri isanga ku byerekeye amagara, ubuzima, ibikorwa n'iterambere ku bakenyezi n'abigeme. Ni mu kiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'Ubujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu no gukingira amashamba yavyo, inzuzi yavyo, inzuzi, ibiyaga, imisozi, inyubakwa zavyo n'ibindi byinshi. Nivyo byatumye umwigeme d'alors Dative Uwimana azwi nka Miss Popularity wo muri 2021 afata iya mbere kwijukira ibyo bikorwa. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ikaze neza mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro muterere mu kiganiro muri sanga. Ikaze neza mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika nk'uko mubyumvise akarembo katwibutse ikiganiro muri isanga ni buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'Ubujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka tugiye kuganira ku bijyanye n'ibidukikije. Abakenyezi n'abigeme nabo nyine barijukiye ibikorwa bijyanye n'ibyo. Ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu. Ni muri iyo ntumbero umwigeme Dative d'alors Uwimana azwi nka Miss Popularity wo muri 2021 yafashe iya mbere muri ivyo bikorwa mu gihugu c'u Burundi, agatanguza ishirahamwe Ikaze Ventures rijejwe kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu. Mu kiganiro muri sanga rero muri aka kanya Dative aratwiganira vyinshi bijanye n'ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije. Asanzwe ahamagarira ugwaruka n'abandi kwijukira kuko avuga ko bishobora no kubungukira. Turaza kuganira nawe atubwire ningene yatanguye kumbure nuko kuntu abigeme baba miss bashobora gukoresha imbuga baronka kugira ngo bashobore guteza imbere ibikorwa byabo, guteza imbere ibintu bimwe bimwe mu gihugu kugira ngo batorere inyishu ibibazo biba biri mu kibano. Ndabwiwe ko tutararonka mwigeme Dative ku murongo, ariko tubahamagarire tubibutsa Facebook yacu yuko mushobora kushikiriza ibibazo, ivyumviro, intererano muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Facebook yacu murayizi, adresse ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Mushikirize nimero zanyu tubahamagare muterere mu kiganiro muri sanga. Ikaze mwese rero mu kiganiro.
Boy, no, for poor, they come busy. So, for that, we need to keep. wazazi siku yetu ya harusi ya kupa moyo wangu please don't hurt me nafsi yangu imetua kwako
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyite kuri wa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Grola.
Ndishwe rya Amerika tubibutse wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga turi muri wanya w'ikiganiro muri Isanga ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme cyane ku buzima bwabo ibikorwa byabo n'iterambere byabo n'ibindi byinshi uyu munsi turi n'amahirwe turaza kuganira na Dative Dalor Uwimana azwi nka Miss Popularity wo muri 2021 akavuga ko ugukingira ibidukikije bifasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu ni muri iyo ntumbero rero yafashe iya mbere muri ivyo bikogwa mu gihugu cy'u Burundi agatanguza ishyamwe giwe Ikaze Ventures rijejwe kwereka ba mukirarugendo ubwiza bw'igihugu mu kiganiro muri Sangare muri aka kanya tugiye kwihweza akamaro ko gukingira ibidukikije akavuga kandi yuko bishobora no kubungukira mu bijanye no gukora ibikogwa bijanye n'uko kwereka ba mukirarugendo igihugu cy'u Burundi ubwiza bwacu cyangwa n'igihugu cy'u Rwanda mbega bimwe mu byo urwaruka gukora mu kwereka ba mukirarugendo ubwiza bw'igihugu nibihe bikogwa urwaruka rushobora gukora kugira ngo rwiyungunganye rushobore kwisumamwo mu bijanye no kwereka ba mukirarugendo ubwiza bwaho baba bakabikora bariko barabungabunga ibidukikije ama inzuzi nibindi byose imisozi ibindi byose bigize igihugu cyanyu mwokora gute kugira ngo mubikorere ko bishobore kubungukira mu kwereka abandi abanyamahanga bavuye hanze mukabatembereza mukabere kubwiza bwaho ariko aho hantu harasukuwe harabungabunzwe harakozwe neza kugira ngo mwiteze imbere navyo nyene nibikogwa vyiza bihamagarirwa na abandi bagenzi banyu nka Dative Dalor Uwimana niwe tugira tuganire mu kanya ndabwiye yuko tugira tumuronke ku murongo wa telefone nkuko bisanzwe Facebook yacu rahari naho nyene murashaka guterera ivyumviro vyanyu aho kuri go rubuga ni radio yacu VOA radio yacu VOA ku rubuga rwa Facebook
muri kuno kukunda mubonye bitavugishwa bitanyukumira mitanchikonda harabashatse kudutandukanya kudutanya bicabibanza kuba make mukeneye
ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi turiko turaganira kubijanye n'ibidukikije
Dancing up on me, girl, move your body. Dance and move in the world, baby, girl, you acting naughty. From the left to the front, to the back, you wanna party. Girl, show me love, yeah. Move your body, come vibe with me. Now I can be, yeah. I show the world a good bit of my baby. Mina pigo na soto, akini piga jicho,
nimidundu ya moyo. I say oops, but I thought I told you about that. Anything you need, I got you, I got you. Told you that baby, I got you. For my life, it's deeper than TV, I got you, I got you.
So when I call me back from the thunder, I said I promise that when I call from the thunder, show me love, yeah. Move your body.
Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ku murongo wa telefone turafise Nduwimana, umunywanyi w'Ijwi rya Amerika. Ikibazo cyanyu cyumvira ikaze neza, Nduwimana.
Ego ndabumva ku Ijwi rya Amerika.
Urahura komeye.
Ego turashimira Imana.
Uherereye he?
Mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ibijanye no gukingira ibidukikije, kumbure ukanabikuramo umwuga ukukwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu, bivuze kwiki?
Gukingira ibidukikije ni byiza, uwo mugambi yiyumviye donative ya Kiteneza, biratuma bahurumbira igihugu cyacu tukinjiza amahera y'agaciro. Uwo mugambi yiyumviye ni sawa kandi azawukomeza, kandi niyo ibidukikije biratuma n'abantu benshi n'abapamahanga baza kuraba ingene Uburundi bumeze, kandi bagatuma
ubona none ari
kuraba n'ingene hasa n'ingene hameze nk'ino nk'iwacu. Ibidukikije nka byinshi bihora biva nko mu kiyaga Tanganyika bakongera bakabisubizayo kugira ndakingire abanyagihugu natwe tukongera tukabikingira.
None kuri wewe ubona ari ikintu ukora ukakigira umwuga, kumbure ugafasha abanyamahanga bavuye hanze ukabahamagarira kubereka ubwiza bw'igihugu, haba ari Bujumbura canke hagati mu ntara, ubona ari ikintu wakwijukira gukora nk'umwuga?
Jewe ndabishoboye nka jewe mfise nk'uburyo jewe nokwibyukira nkabikora, kuko n'Uburundi burahatorera akunguko tukaronka amahera y'agaciro akaje mu bigega. Ibihugu biranye bikaze bihora biza nungaha iwacu muri Misesi va kuraba nk'ibikoko bigezweho, kandi urabona yuko n'igihugu gica kiharonkera ubutunzi bukomeye.
Ego nivyo cane, nivyo cane. Reka rero kumbure twakire umutumire ugume wumviriza ikiganiro, twumve ivyo yodufasha gutahura cane ku bijanye n'ibidukikije n'ukuntu kumbure umuntu ashobora kubikoramo umusaruro nk'uko bivuze. Umutumire wacu ni Dative Delor Wimana, azwi nka Miss Popularity wo muri 2021. Dative, ikaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Yakoze cyane.
Urahura komeye.
Ego n'umuhore nani?
Ego turaho turashima. Dative, twari tukurindire ku murongo wa telefone, reka rero twinjire mu kiganiro. Inyezina nk'uko tuvyumva, ugukingira ibidukikije birafasha kubungabunga ubwiza bw'igihugu, harimwo amashamba yavyo, inzuzi, ibiyaga, imisozi, inyubakwa n'ibindi byinshi ukunze kubwira abantu yuko bikwiye gukingirwa bikagumiza ubwiza bw'igihugu n'ibindi byinshi. Reka ariko kumbure tubanze duhere ku batakuzi, uri we ubibwire, hama tubandanye mu kiganiro.
Ese yakoze cyane kunyakira, nk'uko nari nifuje gusaba kimwe n'Imana, ndabona ko ndi
Dative ni umurundi kazi yaba mu Burundi akunda gukingira ibidukikije none ahari udushimwe twumva tutari duke umaze iminsi uronka umaze igironka rimwe na rimwe ukajambuka no hanze y'igihugu twoba tujanye n'ibikorwa canke ibikorwa byawe nka miss hanyuma ndakubaza byinshi bijanye n'ingene watanguye ibikorwa bya Ikaze Ventures Edative urantunga ndagucire ntagucireyemo egera telefone gato uvuge cyane tukumve no vumenga uri kure gato egera telefone
umuzindi ndaneza
ego
bari vuze rero ubushimi rumaze n'ishi buhari ubu yibujanye cyane n'iby'abamisi kuko kuba misi nari namubaye mu 2021 ngahita imyaka myinshi ndabwiye nari misi naratanguje iryo shyirahamwe ryitwa Ikaze Ventures nibyo nabandanije nkoreramo cyane n'ubushimwe mvuze ntagaheruka ubu ndiko nditegura no kuja kugatora si awa narahuye cyane n'ibyo bikorwa dukora byo gukingira ibidukikije kuko baba bifuza ni proje itegurwa na Enabel na bene je shame je babirigi iyo kugetwa pri awa niyo gufasha bigeme baba mu bihugu bitandukanye bya Afrika bafite imigambi y'iterambere bakora mu bihugu byabo mugabo hari iyo migambi yabo ikihuriye no gukingira ibidukikije urumva birahuye cyane rero nk'iki miganwa narashoboye kubinda kubera umugambi w'ishyaka ndangura mu gihugu uri mu ngamo mu Burundi
birumvikana n'abakumva urwaruka rukumva urumva yuko ivyo rikorakora hari hakamaro kavyo ku gwego rw'igihugu no ku gwego rw'amakungu n'amakungu arabibona none ni giki catumye none nk'umumisi kiriya gihe ugira icyumviro cyo gukorera mu gisata cyo gukingira ibidukikije ukanabikoresha mu kwereka abandi ubwiza bw'igihugu muri make
nari cyarigenze z'amashuri niko ndimbira ikintu nokora hanyuma mbwa numva ashaka gukora ikintu gusa gihuye n'ibyo nkunda hanyuma cyari gitwese nga mu Burundi kintu kigacyo rero dushikirwa n'abayinondaso kwira Tanganyika bivuye ku kintu kagira dukikije rero nk'iyo dushe niyo nakora amakosheshe nsanga igituma ibidukikije biguma byononekara hariyo ukuntu abarundi tudatahura akamaro ko gukingira ibidukikije n'ibyo ari byo twama tuzibazwa gusa mbwa ntituzi iyo nitwafata desizi yo kubikingira ese ngize ari byo tugirako hanyuma kandi nayo nsaza bindi bya turizo hanyuma ndaraba nyine ngiga uburyo nubishyira hamwe ikintu kimwe mugabo kiza gukora muri donzo bene n'ibiro saza tunda kandi nimba gikenewe cyane kandi ngo Ikaze Ventures ni kako umunsi ndetse ndakubikora nayo naraye mu kajaga ku musaza kugisanga I'm not sure if you're a man. Kono la amajire hasi ngamwe bizo dukomoka ko twebwe.
Rero turafatanya uko gukingira ibidukikije no kwereka abantu ubwiza bw'igihugu ni byiza cyane. Reka kumbure tubanze tuje ku murongo wa telefone mbere yuko tubandanya abanyoni bishu rya Amerika baratangiye guhamagara baterere ibibazo canke ivyumviro. Turafise ku murongo Gérard Amahoro neza Gérard.
Mirewe ho neza.
Urahura komeye.
Yego takomeye ni amahoro.
Nziza.
Ikibazo nifuza kubaza Miss Dative usanzwe yavuze ku bijyanye n'ibiduki uburyo abungabungamo ibidukikije ariko hari ibinyabuzima mu binyabuzima nyine tukabonamo ibimera ndetse n'inyamaswa zitandukanye yaba iziba mu mazi ndetse n'iziba mu mashyamba ndetse yadusobanura no ku nyamaswa ajya abasha kuzibungabunga dore ko tujya tubona zimwe mu nyamaswa zitandukanye zatangiye kugenda zicika cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika nk'inaha mu Rwanda ari nk'ubwoko bw'inyoni wenda bwagiye bucika kandi abantu bajyaga bakunda kureba bishoboke ko wenda kubera izakundaga no kuba mu mashyamba wenda no mu gihugu cy'u Burundi bishoboka kuba ariko bimeze kubera wenda itambere ry'inyubako rigenda riza ese kuri izo mpande bwo nabwo ajya areba kugira ngo wenda nazo zikomeze zibungwabungwe zongere zigiye nazo ubuzima inyoni zahoze zibaho kera se cyangwa ubundi bwoko bw'ibiguruka n'inyamaswa zigenda ku butaka nazo zongere zigaragare abantu bajye bazibona abakerarugendo aho nko ku mugabane w'i Burayi na Amerika zabuze bajye baza nko kwisura wenda muri Afurika cyane cyane by'umwihariko wenda mu Burundi ahakunze gukorera
kibazo cyiza cyane Dative ubigenza gute gufasha gukingira ibidukikije nk'ibyo avuze Gerard ibinyamaswa cyane cyane
ego barakoze cyane kuri icyo kibazo ni ikibazo cyiza rwose kandi kimwe mu bibazo binini turiko turagerageza uko dushoboye gutugurira abadutwara kugira ngo turare ukuntu icyo dukorera ko cyane nyanzi nk'akarorero ibyo avuze nibyo cyane twebwe ino mu Burundi parke ifite niniya kuko ishyamba dufite niniya ry'ibikoko byitwa imvubu muga iryo shyamba ntirifite navuga ubwoko bwinshi bw'ibikoko harimo byinshi tukagisanga muri iryo shyamba kubera hari abahiga bakabyica hariho byinshi twumva yuko basigaye ishirika babrakonye cyangwa abahiga n'ibikoko babaye benshi cyane muri iryo shyamba tukagisanga imbogo ni bimwe mu bikoko biriyo cyane muri iryo shyamba ntizikiboneka urumva ni ikibazo n'ukuri kinini cyane byo navuga ko mu ruhande rwacu tugerageza gukora ni ukuvuga gushikana ijwi aho rigera dutegura amaudiyanse cyangwa imibonano n'abaturongoye tukabibakiburira tukaganira n'abanyagihugu baba hafi y'ibyo tuba dutegura inyigisho ku banyagihugu baba hafi y'ayo mashyamba kugira ngo bumve ko koko nibo babifitemo uruhara gukinga ibyo bidukikije rero navuga ko nta disene turakora kubera ko n'uburyo ni ibintu bisa n'uburyo bisa n'umwanya no kubyitondera mugabo icyo kibazo ni kuri kirahari kandi mugabo turizera ko ubu hariho icyo bita politiki nasiyonali dikirezi kiraza mu Burundi rero byo tubishikije nicyo tubashyira tubarira yuko iyo politiki idoza ari nyinshi ku ibyo bibazo rero turizera ko koko ijwi akamwe twama twateye niyo politiki bazogira icyo babikoze ko bagasubira ibyo bikoko
none Gadative iyo mugiye nko mu kibano kwigisha abo banyagihugu mukorera mu migwi iyihe cyangwa iyo muhuye nabo biborohera gute kubaganiriza iyo mushitse mu kibano
kenshi usanga abantu baba hafi y'ibyo y'ayo mashamba usanga atari abantu mu buryo badafite uburyo bwinshi ugasanga niyo bajya kwica ibikoko ni kugira ngo barondere icyo bafungura uwo munsi urumva icyo twe dukora turagerageza tugakora tukabarisimisha twabafasha uburyo bw'ibyo bafungura hariyo tukabasaba umwanya tukicarana tukagira ikiganiro ntituba tubigira muri nk'aho umenge twaje kubigisha mbuga mu kiganiro tukaganira tukababaza niyo mubyumvira ku iki twasanze ariyo buryo butuma bumva bakanatahura kuko bibaye ibintu by'imigisha baraza ashavuga kimwe muri azi kiri isonzeye dukeneye kujya gukora nabo kuko muraza ngo mukigishe ntibabyumva ariko kiziye umutima wo kubafasha mbere yuko ni no kuganira nk'abarundi n'abo dukunda igihugu twasanze ari byo bifasha cyane ni uko turatwikora rero dufashanyije n'abarongoye amakomini atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu kandi birakunda navuga experience nkeya dufite tumaze gukora turabona ko tuyibanoye dukora ibintu byongera
birumvikana ego hama kumbure tu
ego Diane ijwi ryanjye kandi nifite ikibazo cya kabiri nashaka kumubaza.
Ego komeza.
Yego, ikibazo cya kabiri nari mfite nifuza kumubaza. Nginaha mu Rwanda hari uburyo ni abaturage baba baturiye za parike cyangwa se n'ibiyaga ahantu haba hari ibidukikije nk'ibinyabuzima, uburyo bafashwa nyine bakajya bagira nka pourcentage bahabwa, ngo bahabwa 20% mu rwego rwo kugira ngo nyine barusheho kugira kurate cyangwa bagire umurava nabo kujya bagira uruhare mu gufatanya nabungabunga ibidukikije, urugero nko gutanga amakuru ku bahigi na barushimusi baba batega imitego. Ese we ku ruhande rwe akorana gute n'inzego bwite za leta cyangwa se abo baturage nyine bakorana gute kugira ngo abakorere advocacy na nabo bagire uruhare kugira ngo bafatanye, kuko ijwi rye wenyine ndumva wenda ataba yihagije ko aramutse afanye n'abanyagihugu bwite cyangwa abatuye za parike bajya bagira uruhare runini mu kurushaho kubungabunga nyine ibyo bidukikije bikajya byangirika bikeya. Bakorana gute aho ngaho niyo nifuza wenda ko atubwira. Murakoze nicyo kibazo cya nyuma nari mfite.
Murakoze cyane
Gerard.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo, nacyo ni ikibazo cyiza cyane. Rero hano twebwe aho tugeze nta bushobozi bunini turagira byose twari twebwe dukorana n'abenegihugu, ariko icyo nzi leta yafite umugambi bikinjiye mu kigeze gikingiye ikigo cyitwa OBPS. Nakaro rero hariho ishyamba rikingiwe ry'ibururi isa reserve ry'ibururi, nkaho ndabizi neza ko abanyagihugu baho barabakorera inyigisho bagakora icyo bita amakoperative, hanyuma amwe mu masanga ibirenge byishyura iyo bigiye muri iryo shamba hariho pourcentage bashyiraho bagaha abo banyagihugu muri ayo makoperative kugira ngo basahure neza akamaro ko gucungura ibidukikije. Rero ibyo ndabitwereka ifite n'umugambi mugabo nezo kweri ku ntambwe ishyi nyinshi igihe tukiri kuza ko byeva gusa muri iryo shamba byeva muri iryo shamba rya bibiri bitajya no ku yandi mashamba nko mu Kibira nko mu Ruvubu n'ayandi mashamba nk'ayo.
Ego mu byo yari yavuze kandi ni uko kumbure mwusangiza abanyagihugu uburyo buvuye muri ibyo bikorwa byo kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'izo parke bw'utwo turere. None mukora gute kugira ngo kumbure tuje kubijyanye na ba mukerarugendo, mubaronka gute, mubaganiriza gute kugira ngo mubazane muri ayo maparke, ibyo bikorwa byo muri Ikaze Ventures byifashe gute?
Urakoze. Muri Ikaze Ventures rero nishyiramo igitekerezo cyo gutegura ingendo kuri ba mukerarugendo mu gihe baje mu Burundi, tukabafasha byose uhereye kujya kuyatora kuri aeroporo ibigo cy'indege aho baza kurara uko bafungura iminsi bajye mara aho.
Ndumva agatelefone ka Dative d'alors karacitse, reka tugerageze kumugarura ku murongo ariko aradufasha kumva ingene nk'umwigeme ishyirahamwe ryiwe yuguruje ryitwa Ikaze Ventures gerekeye kwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi, bushobora kugufasha mu kubungabunga ibidukikije. Reka tugerageze kumugarura ku murongo, turagaruka. Murakoze. Tuongelezo hikaze Dative kumurongo wa telefone tulamuronse. Dative komeza.
Alo.
Ego.
Ego. Ero, asimukene zaga ringeze.
Walikula dusi gulira ingene mngakira wa mkira rogendo mujihugu kugira ngomushuwe kwa tuwarawara
kata. Ego. So gire ero dukora, nubuga hani dukoresha internet, dukoresha site web. Kuko ingenzi nyinshi zikeneye gutembera muri bitandukanye zija kuri site zikarondera Uburundi hanyuma basanzwe babikora abatour opérateur rero twebwe twaragerageje gukorera kuri site web yacu kugira ngo ingenzi zose zitwifuza dushobore kuturonka ubwo kimwe mu zindi strategi twakoresheje cyane kugira ngo dushobore kuronka ingenzi nyinshi no gukorana n'abandi bakora muri ibi bihugu duhanahana imbibe nk'u Rwanda, Tanzania, Uganda. Uko ari gusanga baronka bakinya bashaka gutembera East Africa yose rero iyo bafite umuntu bakorana i Burundi nka twebwe bikibifasha ugasanga bashobora gutegura urugendo kuri ibyo ngenzi hanyuma ikindi iyo umaze kumenyera umaze gukorana na benshi bagenda babwira abandi nuko ugasangura muraronka ingenzi kandi tubona biko biraza by'ukuri tugitangura byari bigoye kugira ngo tubakonvinke bumve umengo nta security ihari ariko uko twagiye nyine turabereka ko ibiri kuri internet cyangwa ibyo wumva atari byo abagiye baza bararyohewe cyane nicyo kinatuma gutubandanya tuguma ingenzi ziyongera kandi by'ukuri turabona ko Uburundi burafise ubwiza ibyiza byinshi hamwe twobandanya kubikorera ko cyane birafise byo kungura igihugu cyane mu buryo bona dutangaza rwose.
Kuri kora twumva wewe urageze aho wigejeje aho ushobora gushinga iyo shirahamwe ugatangura ugakorana kumbure nabo ba mukerarugendo mushobora kuba mwahuye muri ibyo bihugu wagendeyemwo ariko hari n'undi ashobora kuba ariko arakumva avuga ati niwe mbega nubihera heko n'ibyo mu Burundi turafise no mu Rwanda turafise ahantu heza dushobora kuja kwereka abantu mbega n'ibiki bisabwa kugira ngo umuntu umujene nkawe yinjire muri uyu mwuga ukwereka ba mukerarugendo aho bashobora kuja gutemberera mu gihugu akwereka ubwiza bw'igihugu yohera he.
Ego murakoze kuri ico kibazo deni baza ko ikintu hanini gisabwa ari kubukunda ibyo ushaka gukora kuko na jewe sinoresha natanguye bitoroshe mu Burundi naranabivuga abantu bakavana n'ibyo n'ibiki ndeguzoronka mu bantu kuko ntabeshi ico gihe nta bantu twari tuziranye z'ukuri uvuga ngo uriteze ko bazo kubera abakiriya mugabo numva ndabikunda kandi nkagira icyizere ko bishobora gukunda hanyuma ndigire ku bandi ndajabuka mu Rwanda muri Tanzania kwiga kuraba imwe n'abandi babikora binyungura ubwenge nanjye ndashobora kubitangura mugabo ni kubera uwo mutima wo kubikunda kumva ko nkeneye kurata ibyiza by'igihugu cyacu kandi bikanziramwo n'agafaranga ko gufungura rero niba twicandira ari urukundo rw'ibyo ukora icya kabiri kubyiga kuko ni ibintu bisaba processes ndende n'akazi gasaba kugira novuga kukitondera cyane gasaba kwihangana gasaba kandi ko kuba ufise novuga atakantu kagucika akantu kose utategereza kukitwararika kuko ingenzi yaje ikintu cyose naha korora agwaye zose biba biri ku mutwe wawe nivuga ngo icyo gihe aba ari ngaho umeze nk'umubyeyi afite umwana utegereza gucunga amerewe neza adatahavuga neza Uburundi rero ubikunda ukumva nibyo ushaka kujamwo ni ukuri bo bijamwo gusa babyige baraho urugenge twebwe turi ko turatangura programme yo kuzobyigisha mu mwaka uza ugwaruka abantu bose bazifuza kubyiga kandi ni twabitangura tuzobishikana kure hashoboka kugira ngo ababyifuza bose bashobore kuza kugira hamwe natwe.
Ego none twavuga ko kumbure ururimi rw'Igifaransa, ururimi rw'Icyongereza, ururimi rw'Igiswahili birakenewe cyane muri uyu mwuga.
Ego cyane, ego cyane. Nime buri Igifaransa n'Icyongereza kuko urumva nizo ingenzi nyinshi turonka n'ubwo nka 99% kwijana baba bavuze. Hari igifaransa swati Igifaransa n'Icyongereza. Urumva birakenerwa cyane kuba ushobora kuvuga indimi kandi udatinya kuvugisha abantu. Ushobora kujeha neza stress urumva ni hari utuntu tutari duke bisabwa ko novuga amakompetensi bisabwa ku bufisi.
None ibindi ba mukerarugendo bakenera bari mu gihugu iyo baje ni hehe muri iki gihe ubona bari ko barahurumbukira kuja kuraba ivyo bumva vyiza vy'igihugu c'u Burundi ni ibihe bashaka kuja kuraba muri iki gihe.
Na notanga kero ngira ngo kantu hatano hakuru hakuru ko ni henshi ndahera mu gishora ku ngoma zino ngoma zacu z'i Burundi n'ukuri nta mukerarugendo n'umwe aza ngage nataziravye kandi na feedback turonka n'isho kintu cambe cama cabanegere kurusha ibindi byose hariho nakozwazo mu chanke cyagacuhinda mu kirundo naco nyene kiraryoshye cyane kuri akuntu harimo akazinga karimo inyoni birabajyera cyane ku bantu cyane bakunda ibikoko by'inyoni hariho icyaga Tanganyika cyane cyane muri sud barahakunda cyane naho nyene kuhaja hariho amashite canke abasumo yo mu ishanga mu Rutana hariho kandi na reserve ya shamba rya bururi rero cyane cyane kuri cyo bita randonnée donc baraduga umusozi bariko barondera izo mafu chef champs ni batwara aho hantu hatanu tudandaza kurusha ahandi muri iki gihe.
None nk'ugwaruka wihweje ugwaruka bw'igihugu mu mashure bariza abana kumenya ibyo bibanza no kubyijukira kuja kubitemberera no kubikunda kuko kumbure bamwe bashobora kuba batijukiye uwo mwuga kuko bavuga ati ndega ni iki mu Burundi yego uretse mu gishora harazwi cyane ni hehe handi no kwereka abantu numva umenga mu gihugu nta hantu henshi cyane hahari kugira ngo ndabigire umwuga mu mashure baravyiza ibyo bibanza barabigendera ugwaruka ubona umengo rurahazi bikwiye
mu mashure rero nukuri nta kinini zema babivuga ko ariko uyu mwaka twaragerageje gukorana n'amashure kugira ngo duhimirize n'abana gukunda Burundi no kumenya agaciro ko gukingira ibidukikije twasanze abana barabikunze cyane kandi barifuza ko twobibandanya ni ukuvuga ngo ubu aho bigeze nta kinini kiriko kirakorwa by'ukuri n'amashure kugira ngo abana bumve uruhara rwabo mu gukingira ibidukikije mugabo turizera ko hamwe n'imigambi dufite uyu mwaka uza tuzoshobora gukorana n'amashuri menshi ashoboka kugira ngo abana b'abarundi bamenye uruhara rwabo mu gukingira ibidukikije.
Ego urakoze cyane. Ego none nko muri iki gihe ba mukerarugendo bashobora kuba bari batanga nk'amafaranga nkangahe canke uburyo ubatembereza mu gihugu gupanze gute ni ku munsi ni ku ndwi biba bimeze gute iri kurabatwara kugira ngo babone aho hantu
kubiravana n'abana ba mukerarugendo baribo mugabo ni ku munsi hariho icyo twita amafrais de guide cyangwa amafaranga baturiha twebwe usanga ari hagati y'amadolari 50 n'amadolari 100 ku munsi ariko ayo aba ari amafrais bariha gusa kugira ngo bashobore gutemberezwa hariho rero n'andi mafrais usanga ari nk'ibyo bafungura aho barara izo imodoka iza kubatembereza ibyo byose na byo babiriha kote mugabo amafrais yacu usanga ari hagati ya 50 n'100 by'amadolari
amafaranga si make na gato
ego si make umuntu ashoboye kuyabyaza umusaruro nibyo two turagerageza ni ikintu by'ukuri giteye imbere gishobora kubeshaho kandi neza cyane
twarumvise kandi yuko amwe muri ayo mafaranga muronka muyasubiza mu kumenyekanisha cyangwa kwigisha ibijyanye n'uwo mwuga udusigurira muri make uko namwe muterera mu iterambere ry'igihugu muri ayo mafaranga muri iyo nyungu ayo mafaranga muronka inyungu mukura mutwumvise yuko hari igice cyayo kija mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu nyigisho
ego nizo nyine kwesa buje kwigisha abantu baba hafi y'ayo mashamba igituma bakwiye gukinga ibidukikije uko babikora n'akamaro ko kubikora nibyo ahanini dukora mugabo kandi nibyo ko tuyashyira mu bijyanye no gukinga ibidukikije mugabo kandi hari ubundi buryo dushyira mu byerekeye guteza imbere iby'inyigisho muri rusange cyangwa navuga education hariho abana usanga baba mu makominote adafite uburyo bukwiriye ku buryo usanga abana badashobora nko kwiga nabo turabafasha ugasanga turashoboye kurihira ishure nk'ubu hariyo nka site y'abaswa kuko turakunda kubagendera cyane iyo dufite ingenzi rero abo bana turabafasha tukabarihira ishuri twasanze bareka kwiga kubera amafaranga make dusanga turashoboye kubikora tukabarihira iryo shuri
ego Murakoze cyane, birumvikana ko mu iterambere ry'igihugu n'ibyo koko muragerageza guterera. Reka tumire Mate Dative, turagaruka mu kiganiro muri Sanga. Nkuko muvyumva, turi kumwe na Dative d'Alors Uwimana, azwi nka Miss Popularity wo muri 2021, ubu akaba ari mu bijyanye no gukingira ibidukikije no gufasha ba mukerarugendo kumenya igihugu n'ubwiza bwacu. Ishwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga y'uwo munsi ni yerekeye umukenyezi w'umwigeme, ibikorwa vyiwe, iterambere ryiwe n'ibindi byinshi bijanye nawe. Uno munsi turiko turaganira na Dative d'Alors Uwimana, umwigeme Miss Popularity muri 2021, ubu akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Ikaze Ventures. Ikaze Ventures ni ishyirahamwe gihaye gukingira ibidukikije, ariko kandi unukwereka ba mukerarugendo ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi. Dative rero niwe turiko turaganira nawe kugira ngo ukumbure afashe abagenzi be kumenya byinshi by'uyu mwuga, kumenya byinshi by'ishyirahamwe ryiwe, nabo nyine bafatiye ya mbere muri iki gisata cyo kumenyekanisha igihugu cyo bita tourisme, hamwe kandi no gukingira ibidukikije. Dative, muri uyu mwuga ariko barawiyumvira, leta isaba iki kugira ngo uwinjiremwo ukoreremwo, ni giti gisabwa na leta iyo wiyumviye gutangura umwuga nk'uwo cyangwa ishyirahamwe nk'iri rijanye no gutwara ba mukerarugendo mu gihugu hagati?
Ego, ibigoye na gato iyo wifuza gutangura ishyirahamwe nk'iri,
ni ndandikisha ishyirahamwe ryawe nka kuri ayandi mashyirahamwe yose yandikishwa kandi ubu biroroshye ushobora no kubikora en ligne hariho lien ucako ugashobora kwandikisha ishyirahamwe ryawe niba siko ku munsi umwe urose urupapuro rukomera gukora kandi uriha amafaranga make cyane ibihumbi 40 by'amarundi nta kindi kidasanzwe bagusaba nicyo gusa ko wandikisha ishyirahamwe ryawe
maze kumenyekana ugaca utangura gukoresha uburyo ofise bwo gutwara abamukerarugendo mu gihugu hagati
yego cyane
none muri aka kanya uratangura kwiyumvira gukorana nayo na leta habari kurondera abakiriya habari gukorana n'inzego iyo bakeneye gutwara abashitsi mu gihugu hagati canke nturagira ku rugo rwego leta mwa mukorana
ego turakorana cyane n'ubu hariho ico bita sivile mvanda kivuga mu kirundi mugabo ni exposition ya East Africa iho riba yerekeranye n'ibyiza by'ingenzi ihayanisha iho riba rikava mu bihugu bitandukanye rero mu mwaka uheze ryabereye mu Burundi mu ico gihe leta yaraduhamagaye turashobora gukorana hariho amadelegasi cyangwa abantu benshi cyane bari baje muri ico gikorwa cyacabere ngaha mu Burundi gihuza ibihugu bitandukanye byo muri Afurika y'ubuseruko hama twarashoboye kubana nayo turakorana mu gutembereza mu bashyitsi bari baje ni ukuvuga ngo leta turakorana mu bintu bitandukanye kandi na twebwe baradufasha hariho nk'ibikorwa dutegura usanga bisaba impusha ndende ugasanga ni nk'abantu benshi bagiye rimwe cyangwa ugasanga n'abandi n'abantu ego baje gutembera mu bwa bashaka gukora ibindi bikorwa by'uko iyo tubasabye impusha baratworohereza bakaduha izo mpusha ni ukuvuga ngo ego cyane leta turakorana ubu
izo mpusha rero muza kuzironka nta bibazo muhura navyo mugeze mu ntara hagati intwaro zo mu ntara hagati ziraborohereza nazo nyene iyo mushitse haba ari kumburewe nk'uko bivuze kuza muzanye umugwi w'abantu benshi hoho iyo mushitse mu ntara zitandukanye babakira gute muri make
oya ntibigera batugora ahubwo barabinezererwa barabitswe mu Burundi dukunda abashitsi urumva igihe cyose wabonye abantu bakira gusa kubona ko mufite uruhusha iyo abonye ibintu bidasanzwe ariko ari ingenzi bisanzwe zije gutemberera ahantu no kuharaba nta kibazo na kimwe tugera tugira mu makomini atandukanye mu gihugu cyose
bamwe duhora twumva bidoga bavuga yuko hariho amasanamu atemerewe gufata ibibanza bimwe bimwe ico kibazo hari icyo urahura naco haba ari mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu gufata amasanamu hari ibibanza byo babibujijwe
ego birahari mugabo iyo hari aho basaba kubirihira imbere yo kubikora nk'i Bujumbura cyane cyane kuri kibanza bita Place de l'Independance sanke aho bahanze umuganwa Rudoviko rwa Gasore hari ibibanza bisaba ko uba wabisabira urushe imbere yo kubikora twebwe iyo dufite ingenzi tuzi ko dutwaraho impusha tuzisaba kare mugabo ari nk'ingenzi zisaba ibyo urumva zirashobora guhura n'ikibazo cyangwa abantu bapfuye kugenda ugasanga bapfuye kubikora atamusha babifitiye urumva bashobora guhura n'ikibazo mugabo twebwe twako tuba tuhazi ahakeneye impusha tuba twagisabye kuva kare hariho nk'ikintu nk'akarere cyo gukoresha amadrone afata amasanamu hejuru cyangwa amasanamu menshi nabyo nyine birasabiza impusha iyo umuntu agiye atabizi urashobora gusanga ahuye n'ikibazo koko ariko twebwe kubera ko usanga tubimenyereye tuba twasabye izo mpusha
none ko ariko bariyumvira batari babizi ibyo bintu bomenya utwo turere turi hehe ni hehe boja kumenya bati iki kibanza kiremerewe ikibanza nticemerewe gufata amasanamu wo bahanura ko boja he kugira ngo bige neza uyu mwuga ntibaje mu bibazo kuko barashobora no gufatwa n'igipolisi bagafunga ugasanga babikoze batabizi so kugira ngo bararenze ku mategeko ariko ukutamenya aho hantu ibyo bibanza umuntu yobimenya gute
bihabingora kubivuga byose mugabo aho novuga hari principale nk'ibujumbura hose ko Bujumbura hose kuri Place de l'Independance aho bahanze nyakwigendera Melchior Ndadaye president hajya bahanze mugano Rudoviko rwa Gasore hari ya hose barisabira imusha muri mairie ya Bujumbura ni ukuvuga ngo ibujumbura ahantu hose ukeneye gufata ama image akoresheje ama appareil bisabirwa imusha muri mairie ya Bujumbura hanyuma ruguru hoho biba byoroshye ku masite touristique ntibakunda kugorana urashikanye ugafata ama image mugabo ikindi novuga ni muri ukeneye kureta drone ubu mu Burundi babisabira uruhusha muri kuri aeroport ku kibuga cy'indege hariho ibiro bije bijejwe nyene kuraba ibigendera mu kirere aviation civile niho ugenda ugasaba urusha rwo gukoresha drone kandi naho ntibigoye urashika ukabimbira bakaguha urwo ruhushya
si ibintu birebire urinda kurindira iminsi n'iminsi
oya urabirihira hanyuma bakakwishura
birumvikana ko ata kintu gihanitse cyane gisabwa kugira ngo umuntu atangure umwuga nk'uyu turabona kenshi ku mbuga ngurukana bumenyi ugwaruka rutangiye kwijukira uwo mwuga gukoresha za drone kwerekana igihugu gufata amasanamu ariko hari utuntu duke duke bakwiye kwijukira kumenya neza imbere yuko binjira neza na neza muri uyu mwuga watubwiye yuko hariho uko kumenya izo ndimi igifaransa icyongereza kuko nivyo abamukerarugendo bavugisha izo ndimi hariho uko kumenya ibibanza ukwiye gufata amasanamu cyangwa utemerewe gufata amasanamu utabisabiye uruhusha hariho uko kugerageza kumenya neza na neza ivyo bibanza mu gihugu abamukerarugendo bakunze kugenderamo kugira ngo nawe ushobore kwipanga neza ushobore gukora muri uno mwuga none turi kutusozera ikiganiro impanuro woha bagenzawe nizihe binjira muri uyu mwuga cyangwa ihaba ari bijyanye no gukingira ibidukikije gukorana na ba mukerarugendo dusozera
ego icyo numva nashikiriza abantu bakunda nk'ibi nkora nukuri ni ibintu biryoshye bikunda ndabahemiriza cyane kubijyamo kuko turatari bake tubikoreramo bibundi usanga bigoye iyo muri bake ariko muri benshi mushyiramo ingufu mugateza imbere igisata rero ndabahaye ikaze nukuri baze biragoye nibyo kubera igisata kiracyari hasi mu Burundi cyane cyane ku byerekeye amaserivisi y'amahoteli n'amaresitora mugabo nitwegwe nyine tuzoza n'impinduka muri icyo gisata tuze tubikunda kandi tubishyiraho umutima hanyuma abakunda no gusurira ibidukikije nabo nyene byose ni ntahara by'ukuri twese nk'abarundi n'abatari abarundi turakwiye kumenya yuko ibidukikije ari twebwe tufise responsabilite yo kubikingira kuko tutabikingiye ejo bizoduhinduka bihinduka abana bacu bihinduka bazodukomoka ko bose rero n'uruhara rw'umuntu uwo ari we wese abantu bose bavuze by'ukuri ko bakwiye kwiga gusurira ibidukikije n'abakundi bya turizme no kuri kaze duteze imbere kino gisata mu gihugu cacu murakoze
uyu rero mwako murumva ari Dative Uwimana Dative d'alors Uwimana reka Dative tunagukeze no kugashimwe ka awa ko muri 2023 witeze kuja kwakira mu misi imbere ni mu kihe gihugu mbega ni muri Turkini hehe twibutse
oya ni mu Bubiligi mundwiza
uzogira urugendo rwiza turagushimiye cyane ego tugukeza reka dushimire n'abanyanyi bishwe bya Amerika nabo nyine baterereye mu kiganiro cy'uyu munsi twizere ko mwahigiye byinshi kugira ngo namwe mufate intambwe ya mbere muje gukingira ibidukikije muje kugufasha bamukira rugendo kumenya ibihugu byanyu murashobora kuhungukira yari Dative d'alors Uwimana Miss Popularity 2021 kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka reka nshimira abari mu buhinga bw'ivyuma naje ataha mwakoze mwese mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio Ijwi rya Amerika
mbonyuka mungango sino kupugisha na visa mahera none kuje kusaba kani waranyimye nibiki kugashitee